Nuko amasoko yacu bitubwira nuko impunzi z'abanye Kongo zari ku ntonde za OIM umuryango mpuzamakungu w'abimukira zari zirindiriye kwimurirwa muri Amerika na Canada mu ndwi iheze zahagaritse umukiringo cy'iminsi 21. Imvo ya byose mirandagata ry'akaranda k'inkende gibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru ava mu bushiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko uturere tw'ubuvuzi dushika kuri 29 kuri 49 muri ico gihugu twamaze kugaragaramo iyo ndwara. Abo banyekongo bari bamaze kwitegura batekeye amasandugu batwaramo impuzu basezeranye abagenzi babo, ariko umunezero wabo wamaze akanya gato nkuko ababegereye babitwiganiye. Umuryango mpuzamakungu w'abimukira wahagaritse ubwo rugendo rwabo mu ntumbero yo kubanza kubasuzuma kugira ngo ntibajana kukaranda mu bihugu baze babimuriwemo. Iyo ngingo yafashwe kubera kukaranda k'inkende kariko karibonekeza mu karere cyane cyane mu Burundi no muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ijwi rya Amerika rihabwa na bamwe mu begereye abo bakongomani bari biteguriye urugendo rwo kuva mu Burundi berekeza muri Amerika na Canada nuko bagenzi babo bageze muri ibyo bihugu bari biteguriye kubakira, ariko amaso akaba yaraheze mu nzira. Abo nabo bari ku rutonde rw'abagenda bavuga ko bababajwe cyane n'ihinduka ryabaye ku rugendo rwabo kuko bari biteguriye ndetse banaryohewe kuba bagiye muri ibyo bihugu, ariko kandi bakavuga ko bizeye ko ikiringo bahawe n'igihera bazobandanya urugendo rwabo. Abo bose twavuganye ntibashimye kuvugira kuri mikoro zacu mu kurinda umutekano wabo wo kuba batemerewe gutanga amakuru. Ayo makuru aremezwa kandi na bamwe mu barongoye amakambi y'impunzi bavuyemwo. Uyu yavuganye n'ijwi rya Amerika n'umwe mu barongoye ikambi imwe muzo bavuyemwo zirimwo Kavumu, Bwagiriza, Gasogwe, Nyinkanda na Musasa ziri mu ntara za Ruyigi, Cankuzo, Muyinga na Ngozi. Avuga ko amakuru bayamenye ko bagenzi babo batahavuye bacurira indege ibajana muri ibyo bihugu.
Babasabye ko mbere babafate ko babanza kuguma iminsi 21 babanze babasuzume, hanyuma rero urugendo rubandanye.
Uwarongoye ikambi avuga kandi ko ubusanzwe abajanwa n'umuryango mpuzamakungu w'abimukira bahora bamara indwi imwe gusa aho barindirira muri uwo muryango mu gihe baba bariko barategurwa kuja mu rugendo.
Ubusanzwe bari basanzwe bamara insomene upfiga insomene hari nk'abafite indwara kugira habe stabilisation mbere y'uko bihurira, kandi atangora nafise bari basanzwe bamarayo insomene bakaguma ngaho babakurikirana batakagorane hamba bakavoyaje.
Ijwi rya Amerika ryagerageje kurondera uburongozi bw'umuryango mpuzamakungu w'abimukira ishami rikorera mu Burundi kugira ngo badutangarize ikiriko kirakorwa kugira ngo urugendo rwabo ruzobandanye inyuma y'iyo minsi 21, ariko ntitwabarose. Yamara umwe mu bakorera muri uyo muryango mu Burundi atashimye ko amajwi yiwe yumvikana, avuga ko bariko barakorana cyane n'abarongoye igisate cy'amagara y'abantu mu Burundi ndetse n'indongozi za Amerika na Canada mu ntumbero yo gusubira gutunganya izo ngendo vuba. Yagize ati: turatahura amakenga y'ibihugu byakira izo mpunzi ku bijanye n'irandagata ry'uwo mugera, ariko twizeye ko iki kiringo kizoba gito cyane. Naho bamwe mu basigaye mu makambi y'impunzi bari barindiriye kuja ku rutonde rw'abagenda twaganiriye, ariko nabo banka kumvikana mu majwi bafise umubabaro n'umwiheburo ko bashobora gusiba kuja muri ibyo bihugu bya Canada na Amerika. Uyu yagize ati: nari mfise inyota yo gusubira kubonana n'umuryango wanjye uri muri Amerika, ariko sinzi igihe nzosubirira kubabona. Uko guhagarika izo ngendo kuri abo kuje inyuma y'uko ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi butangaje ku mugaragaro kw'ikiza cy'akaranda k'inkende carandagase cyane mu Burundi. Umushikiranganje Ridwine Baradahana yabishikirije mu minsi mike iheze, aho yasabye Abarundi kwirinda iyo ndwara mu gukaraba neza n'ibindi.
Ukuri tugerageze twirinde iki kiza cy'akaranda, dushyireho n'amazi yo gukaraba ku mabutike, ku mafarumasi, ahantu hose hahurira abantu ku masoko, kandi tubigire itegeko. N'indwara z'imigera ziroroshye kurwanya, kuko ni ugukaraba gusa. Ni ukuri iyi ndwara n'akaranda nyine abantu basohoka mu bitaro inyuma y'ukwezi indwi zitatu nukuri batwara amahera menshi cyane ni ibintu bizize rwose nukuri tubifate nk'ikintu gikomeye mu gihugu
yamara naho biruko abanyagihugu baba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura bavuga ko bigoye kubishyira mu ngiro kuko bahanzwe n'ikibazo cy'ibura ry'amazi
ntibyoroshe kugira isuku gukaraba ubunye n'amazi ntayahari amazi aracika guca ku bwinshi sigoye ko n'amazi yo gukaraba usanga ari ikibazo kugira ngo abantu bashobore gukaraba byoroshe
kuronka amazi yo gukaraba meza bikaba bikigoye cyane kuri abo banyagihugu baba mu gisagara cya Bujumbura kuko mu ishyirahamwe Rezi Desorije ryo gutanga amazi n'umuyagankuba mu minsi mike y'iheze batangaje ko nta muti babona kugira ngo amazi akwiye aboneke ibitigiri duhabwa n'abegereye abari ku rutonde rw'abagenda nuko abarenga ijana na mirongo ibiri aribo bari bagiye muri Amerika na Canada abari bagiye muri ibyo bihugu gushika ubu bacumbikiwe mu muryango mpuzamakungu w'abimukira mu kurindira ko iminsi mirongo ibiri n'umwe bahawe ihera aho ngo ushobora no kongererwa nk'uko amasoko yacu abitubwira Uburundi bukaba bufise impunzi z'abanyekongo barenga ibihumbi mirongo umunani bakaba bagwiriyemwo abo bita abanyamurenge Thierry Ndayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali.